Tuzingurure ku gicapu cha 21. Mu migenzo y'Abisirayeli ntivyari bibereye yuko bivanga n'abanyamahanga. Ikindi gihe Yesu yagiye ahantu kure y'i Yerusalemu, kandi aho hantu nyene n'abatari hafi Yerusalemu barumva ubutumwa bwiza. Hari umugore w'umunyamahanga kazi yari afise umwana yuzuyemo impuhwe zihumanye. Araza asaba Yesu ngo asende abo badayimoni muri uwo mwana wiwe. Maze Yesu abwira uwo mugore ati, igikwiye ubwa mbere nuko abana babanza kurya ibyo kurya byabo. Si byiza gufata ibyo kurya by'abana ukabiterera imbwa. Wa mugore amwishura ati, nkako mugenzi, kuko n'utubwa natwo nyene turya utuvunguka twakorokeye munsi y'ameza ku by'abana bashigaje. Acabwira uwo mugore ati, kubera ayo majambo yo kwizera kwawe niwigira amahoro, umwana wawe yakize. Amaze gushika muhira asanga umwana yakize, Yesu yamaze gukuramwo baba dayimoni nkuko yari yavuze. Mbega washoboye gutahura ico iki cigwa kivuga? Yesu yagombye kuvuga yuko icamuzanye ubwa mbere ari ukukiza n'ukwigisha Abisirayeli. Kumufasha rero kwari nk'uko se w'umwana yofata ibyo kurya by'abana akabihimbwa. Kumbure wo kwibaza uti, inyishu Yesu yatanze ntiyari imeze neza, ariko nagomba kukubwira yuko Yesu yari ababaye cyane uwo mupfasoni yagomba kuraba ukwizera kwiwe. Uwo mukenyezi yavuze yuko imbwa zirya udukoroka munsi y'ameza twavuye ku byo kurya abana bashigaje. Yarerekanye ukwicisha bugufi kwiwe no kwitegura kwakira icyo ari cyo cyose, naho twoba rutuvunguka dukorotse tuva ku meza. Urabona rero yuko Yesu icamuzanye kwari kugira ngo abantu bose bo mu moko yose bashobore gukizwa.